Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Eddie Claude nini na hatwe.
Radio Izamba agateka ka wenda bahaye ikaze nongera ndabaramutsa mwe mwese muri kumwe natwe kuri rino sango ry'amakuru mu Kirundi. Turi ku munsi wa gatatu n'igendekezo rya 14 Kigarama makuru tugira tubashikirize ashimikiye kuri zino ngingo zikurikira. Umenyesha makuru mu Rundi kazi Floriane irangabiye niwe avugwa mu cegeranyo cishira hamwe CPJ gishinze gukingira abamenyesha makuru ko ari mubagera ku 363 bafunzwe ku isi bisigurwa na Tom Gibson aserukira iryo shirahamwe ku mugabane wa Buraya. Avuga ko icari kimenyetso cuko Burundi buri mu bihugu bitorohereza umwuga wo kumenyesha amakuru. Umunyororo w'imyaka 20 nico gihano caciriwe umugabo yitwa Jean Paul Muhire yagiriwe n'icaha cyo kwica umuntu n'impaka. Sentare nkuru ya Bubanza niyo yaciye ubwo rubanza gukibiriraho ico caha kikaba cabaye mu mpera y'indwi iheze ku Muzinda ni muri komine Rugazi intara ya Bubanza. Urudandazwa kumbibe z'u Burundi na Kongo rugiye kunaguka ku badandaza bato bato batarenza umutahe w'amadolari 500 y'Abanyamerika. Ivyo biri mu ngingo zaraye zishikirijwe n'umushikiranganji w'inyubako za leta Dieudonné Dukundane yari mu nama nshingamateka kuri uno wa kabiri, aho abashingamateka bahavuye bemeza integuro y'itegeko rizogenga urwo rudandazwa. Ito ni ido jano makuru ni mukanyo.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Kushika kuigine kerezo jambere Kigarama umwaka w'ibihumbi na 2022 abamenyesha makuru 363 nibo bamenyekanye ko bapfunzwe ku isi nk'uko biri muri rusansuma yakozwe n'ishyirahamwe yishinze gukingira abamenyesha makuru CPJ. Muri abo harimo umenyesha makuru Floriane Irangabiye w'iradio Igicaniro apfungwe mu buhero ry'Imuyinga kuva mu kwezi k'umunani, akaba yari nawe mukenyezi wenyine apfunzwe ku mugabane wa Afrika. Kubwa Tom Gibson aserukira ubumwe bwa Buraya muri iryo shyirahamwe, ifungwa rya Floriane Irangabiye kerekana ko Burundi atari kibanza ciza cyo gukoreramwo umwuga wo kumenyesha makuru, agasaba yuko arekugwa atagisabwe kugira abandanye umwuga wiwe. Kurikira Tom Gibson.
Mwishyirahamwe gishinze gukingira abamenyesha makuru dusaba yuko Floriane Irangabiye arekugwa atagisabwe kugira ngo asubire kurangura umwuga wiwe n'ibikorwa byiwe mu muryango. Yahagaritswe mu kwezi k'umunani uyu mwaka kandi aracapfunzwe. Ni umukenyezi umwe pfunzwe muri kino gihe ku mugabane wa Afrika ahubwo umwuga wiwe. Ifungwa ryiwe ryerekana yuko mu Burundi ari kibanza kigoye cyane gukoreramo umwuga wo kumenyesha makuru. Turabona ko hari uruhigi rwa leta ku bamenyesha makuru na cyane cyane ku bahunze igihugu. Aho butumwa leta ibitanze ni uko abamenyesha makuru bafatwa nk'abagwanya leta. Ibyo bituma abamenyesha makuru badakingirwa mu gukora umwuga wabo, uburenganzira bwabo bugahonyangwa co kimwe no gukorera ku gitsure ca leta. Leta ifitse ko mpuzamakungu yateye ko igikumu cyo kubahiriza ukwishira no kwizana mu kumenyesha makuru, ariko biraboneka neza ko leta idashaka kuryubahiriza. Abarundi bakwiye ibimenyesha makuru byigenga bituma baronswa amakuru atohojwe neza, hamwe no kubaza abategetsi icyo bariko baramarira abo batwara.
Radio Inzamba mu makuru yerekeye ubutungane umunyororo w'imyaka 20 nico gihano sentare nkuru ya Bubanza yaciriye Jean Paul Muhire umugabo yagirizwa kuba yarishe umugenzi we n'impaka hari mu mpera y'indwi iheze ku Muzinda muri komine Rugazi intara ya Bubanza. Ezekiel Nzoyikorera yaguye mu bitaro bukeye yayamusogose imbugita bapfuye amafaranga atarenga igihumbi y'amarundi bakaba babanje no kugwana nkuko ababibonye babivuga. Jean Paul Muhire akaba atahakanye icaha yasaje sentare ko yo mugirira ikigongwe yasigura ko ari sanganya rya mushiki. Hadiyo inzamba turabandanya n'amakuru avugwa mu gisata cy'ubutungane sentare nkuru y'igihugu mu ntara ya Muyinga nayo yaraciriye mu ntahe yayo ikibiriraho yo ku munsi wa kabiri igihano cyo gupfungwa imyaka 10 be no kuriha umwe yahadaburingana n'umuyoni w'amafaranga y'amarundi abagabo bagiriwe n'icaha cyo kwinjiza urumogi mu gihugu barukuye mu gihugu cya Tanzania kibanye. Mushikiza manza wa Repubulika mu ntara ya Muyinga hakaba yari yasengeje abagabo aribo Ramadan Butoyi, Sylvestre Gwasa bavuka ku mutumba mwurire zone rugari muri commune Muyinga hamwe na Jean Bosco Niyonzima aturuka ku mutumba wa Gisanze ni muri commune Gashoho y'intara ya Muyinga nyene. Abagabo uko ari batatu bose bakaba baburanye biyemerera icaha aho bavuga ko ubwo rumogi bari barukuye mu gihugu cya Tanzania. Bose uko ari batatu bakaba bari bafashwe ku munsi wa gatatu bafise ibiro 30 by'ubwo rumogi. Turabandanya n'amakuru twategure kubashikiriza kuri radio y'Inzamba muri ko murakurikira ngo leta yari ikwiye gusaba amatohoza kubakoze icaha cyo kwica umupfasoni ya Alice Ntawukagiye bafatiye ku makuru yemeza ko uwo mukenyezi yahohotewe n'abacungera General Isidore Ndiyokubwayo gushikaho ahasiga ubuzima. Ivyo bishikirizwa na Jean d'Arc Zaninyana arongoye muhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro mu Burundi abishikiriza mu gihe haciye indwi zibiri yishwe ubutungane bw'u Burundi nabwo bugasa n'uburiko bwica amatwi. Dukurikire mufasoni Jean d'Arc Zaninyana.
Ni dosiye ibabaje cyane gose, ibabaje kubera ko ari muri bamwe twama twabonye bishwe batawe. Umuntu akibaza ati mbega abica uno munsi mu Burundi barabona vy'ukuri akababaro batera Abarundi, baratahura ingene bibabaje kubona uwawe atogwa ari ikiziga yatawe nk'uko atoba ari umuntu nk'uko atakumuha icubahiro cy'ukuba umuntu. Birababaje, birababaje cyane gose kumva yuko ikiremwa muntu mu Burundi asigaye ari nk'umucafu bata aho bashatse bashira aho bashatse, umuntu yica uko ashatse. Umuntu rero akibaza ati mbega ibyo bizohera ni ryari, akako kababaro k'Abarundi kazohera canke ni ryari umurundi azokumva vy'ukuri yuko ari atunganijwe afise umutekano mu vyarimwo nahagendera. Ikindi rero naco kibabaje nuko ko kumenya uwishe ariko ntihagire ico umuntu amukoze, ntihagire ntiyumve yuko ubutungane canke abo bose bajejwe intwaro bashobora gufata ingingo zo kumuhana. Ivyo rero birababaje kuko bigaruka hahandi nyene bigaruka hamwe tuvuga tuti ubutungane ntacyo buri kuburakora, bigaruka hamwe twamutse ko turavuga tuti agatika kazi na muntu ntigatunganijwe ntikubahirijwe, kandi bigaruka hahandi umuntu yiyumvira ati mbega gushika ryari igihugu cy'u Burundi kitazofata ingingo zo gufata zo gutuma agatika kazi na muntu agateka k'umuntu kubahirizwa kugira ngo umuntu w'umurundi umurundi wari wese abeho yumva yuko ari mu gihugu kimutekana. Icyo rero umuntu asaba none munsi ica mbere nuko dusubira kwibutsa abo bose babijejwe na cane cane leta y'u Burundi yuko barundi bababaye. Abarundi barababajwe nuko ama bariko barahamba, bahamba batazi igituma umuntu yishwe, bahamba bafise umubabaro wo kutigera bamenya ukuri canke kubona uwo wese yabikoze ahanwa. Ikindi naco twamaze ko turavuga no gusaba ubutungane yuko vy'ukuri bwo kwiyambika umutamana wo kwitwa yuko ari ubutungane bujejwe gutunganiriza Abarundi, butajejwe gutunganiriza uwo wese yakoze amabi, kugira ngo ejo n'ejo bundi ayo mabi ariko arakorerwa Abarundi ashobore kuranduranwa n'iminsi, umurundi ashobore kubaho atekaniwe ari mu mateka yiwe.
Kibutse yuko ku munsi wa mbere genekezo rya gatanu za kuno kwezi hariho hatogwa ikiziga cya Alice Ntawukagiye mu Ngagara muri quartier y'icenda imbere y'ubwinjiriro bwahoze ishirahamwe Sodeco.
Inzamba
turabandanya n'amakuru twateguriye, makuru avugwa mu gisata cy'agateka kazi na muntu harumunyango womuri zone ya Kinindo uriko uratabarizwa n'ababanyi ko bariko bararenganywa mu gusohogwa mu nzu yawo kugira ishikirizwe ibanki Ecobank. Ibyo navyo ngo bikabidakurikije amategeko kuko abanyi w'umuryango wa Vensa babivuga. Uyu muryango watije impapuro z'inzu amashyirahamwe atatu yagiye hamwe igihe yarahejeje gutsindira isoko ryo kubaka amashure mu ntara ya Cankuzo kugira banki Ecobank yemereye kuba ideni. Ubwo runani rwayo amashyirahamwe bamaze guhomba, Ecobank yacitangura inzira yo kugurisha ingwati ubwo runani rwari rwatanze. Harimo niyo nzu y'umuryango wa Vensa, ariko rero sentare y'ubudandaji ikaba itigeze imenyesha umuryango wa Vensa ko hari urubanza bafitaniye na Ecobank. Uyo muryango ukaba waraye usohowe muri iyo nzu mu gihe urubanza rwari rwarashikanywe mu biro by'umukuru w'igihugu kugira rutature ayo matati. Ni nkuru tubaza Bonfise Niyongere.
Urunani rw'amashyirahamwe atatu yashaka ingurane mu banki Ecobank rwari rufise inzimwe ifite agaciro k'amafaranga y'amarundi imiliyoni 245 gusa. Ni mu gihe ingurane bashaka yangana n'imiliyoni 400. Nayo impapuro z'inzu y'umuryango wa Vensa niy'ubuntu yari ifise agaciro k'amafaranga imiliyoni 860, ikaba iri ku ibarabara yitiriwe Erusama inomero 57. Umwe mu babanyi b'umuryango wa Vensa umenyesha ko uwo muryango utigeze umenyeshwa ko hari urubanza uhamagarwamo muri sentare y'ubudandaji. Iyo sentare ikaba yabwiye umuryango wa Vensa ko urubanza rwamenyeshejwe uwitwa Yusuf Nibigira, ariko uwo nawe akaba atazwi umuryango wa Vensa niy'ubuntu.
Umuryango wo mu Kinindo ntiwari udufara urubanza, n'abantu bo muri groupema bari barahunze bose bari batatu nkanuma yari ahari. Bigeze ngaho urubanza rwaraye muri tribunal de commerce rurahera, tribunal de commerce iraba yuko izo nzu zose zidandazwa. Ecobank iricara umwaka urenga itarabimenyesha n'uwo muryango, mu nyuma niho baca bagenda kubabwira yuko inzu igomba idandazwe. Uwo muryango wimenye urabuze, twese mutatumenyesheje yuko hari urubanza turuburanye natwe turi aha ngo urubanza twari wamenyesheje. Bamenyesheje ndetse akabereka uwabimenyesheje umuntu witwa Nibigira Yusuf. Nibigira Yusuf uwo muryango waravuze yuko atawuzi gushika ubu. Urabaza Ecobank, urabaza tribunal de commerce, twereka umuntu basinyishije bamenyesheje urubanza mu muryango wacu, kugeza ubu ntigeze ngo bamwerekana uwo muntu.
Uwo muryango warituye ibiro by'umukuru w'igihugu kubera wiketse ko harimo ibiturire, haba mu bushikiranganji bari bituye canke muri parike ikukira sentare isoba imanza ya Mukaza. Ibiro by'umukuru w'igihugu bikaba byari byabujije ishyirwa mu ngiro y'urwo rubanza kugira rubanza kwihwezwa neza ibirimo. Ariko rero sentare y'ubudandaji ntiyashoboye kurindira ibyo yasabwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu. Kuri uyu wa mbere baciye baza gusohora uwo muryango.
Niko baca bitura rero umukuru w'igihugu we yarashe kubumviriza arafata n'ingingo yo kubafasha dosiye arayiha umuntu yitwa umukonseye wiwe yitwa Karegwa. Iyo dosiye aratangura kuyiga, atanguye kuyiga niko baca babwirana n'imisi wa justice yuko iyo dosiye iri mu mirimo y'umukuru w'igihugu atashoboye gukora, ko kuri igihugu yari yaravuze yuko iyo dosiye ihagarara atangingo yo kubasohora yo biraba, kuko byarafite n'inshuro zitatu agenda kubasohora. Hama mu biro by'umukuru w'igihugu arafata ingingo akabwira umushikiranganji agahagarika ivyo bintu. Iyo preso ihari yose ariyo mu generale yitwa wa Kenya. N'ikigaragara ni uko iminsi yose hama haza uwitwa Artemo Mutonyi w'uyu wa Kenya baje kubasohora. N'uyo kwa mbere uheze umunsi babasohora niho yari ari n'abapolisi.
Uvugwa cyane ko yaronse amahirwe yo kugura iyo nzu ku mafaranga makeya ni generale Manirambo na Christophe Batazira wa Kenya, akaba yo yagiye kuyigura imiliyoni 250 mafaranga y'amarundi, mu gihe iyo nzu yari ifise agaciro k'imiliyoni 160 mu mwaka w'2014, no kuvuga inyuma y'imyaka 8. Ikibabaza ababanyi b'uwo muryango ni uko bigeze gusaba kenshi ibanki Ecobank kugira bayishure amafaranga imiliyoni 150 yari asigaye kugira ideni ryafashwe na rwa runani rw'amashyirahamwe Erihere, ariko Ecobank iravyanka. Uwo muryango ico gihe ukaba bashaka ko badasohorwa mu nzu, ariko kugira ngo basigare baraburanya ugo runani bafise aho baba. Ikindi kibabaza ababanyi ni uko abagabo batatu baserukira urwo runani bobo atatu binona. Umuryango wa Vensa niy'ubuntu ukaba muri kino gihe uriko uraturatura. Abo babanyi bagasaba ibiro by'umukuru w'igihugu kugira ico bikoze kugira ngo uwo muryango wa Vensa niy'ubuntu urenganurwe. Uruganda rwa Radio Inzamba Gateka Kawe rwagerageje kurondera nimero ya telefoni y'uwujejwe igisata c'amategeko mu banki Ecobank yitwa Francois, ari nawe yayiserukiye igihe bashyira mu ngiro urwo rubanza, ariko ntitwashoboye kumuronka kugira ngo atange umuco.
Turabandanya none mu makuru kuri Radio Inzamba Agateka Kawe. inama shinga mateka yaremeje kuri wa kabiri ijana ku ijana integuro y'itegeko ry'uguhanahana ibidandazo hagati y'igihugu giharanira intwaro rusange ya Kongo hamwe no Burundi kuba Dieudonné Dukunda n'umushikiranganje w'inyubako yari yarungizwe na leta mu kibanza cy'umushikiranganje w'ubutunzi icyo tegeko ry'uguhanahana ibidandazwa harira aba badandaza bato bato bagira ubucuruzi bifashishije imbibe bakaba bashora ibidandazwa bitarenza agaciro k'amadolari amajana atanu y'abanyamerika ku munsi kandi ku mucuruzi kurikira
izi ngingo rero 31 ziravuga cyane cyane ingene abantu bagiye kuzoshora ibidandazwa muri Kongo cyane cyane abadandaza twite bato bato bazokoroherezwa habeho ama kori n'amatagisi bazoriha n'ivyo mugabo bwisho twita Rwanda douane bikavaho kugira ngo boroherezwe abafite ibidandazwa biri mu $5 amajana atanu ikindi gikomeye nuko ibihugu byemeje yuko abanyamitahe bazoza gukora muri kadre y'aya masezerano hazoha kuborohereza nimba twuguruye imbibe tugomba ko abantu bahanahana urudandazwa ni ngombwa tuyumvire nabo abantu bazobwira urwo rudandazwa
abashinga amateka baraho barerekanye amakenga mu bijanye n'akarusha barundi n'u Burundi bazohungukira mu gihe bagiye guhanahana ibidandazwa n'igihugu kinini mu by'ubucuruzi nka Kongo ico kibazo kikaba cyabajijwe n'umukuru inama nshinga amateka Daniel Gerard Ndabirabe
ngo mu bintu bijye n'ibitenge dufate muzoshyira yandi mategeko mperekeza ameze gute muzofata ingingo mperekeza zimeze gute kugira ngo bamwe n'abandi noneho kuko Kongo nini ikishaza nini bayirekwe kugira twire kugira ngo basuke hano ibitenge bya isoko ryacu byakojwe iryo cyari nzima noneho muzofata izihe mezi mperekeza kugira ngo ni soko ryacu naryo ribandanye riproduce
Unyishu iwe umushikiranganje w'inyubako Dieudonné Dukundane yerekanye ingingo ya 10 y'iryo tegeko ishiraho gukingira inyungu z'igihugu cyose mu bijanye no gukingira isoko.
Amuravye nko mu ngingo igira 10 article 10 ivuga les mesures de sauvegarde. Aha rero niho tuvuga yuko igihugu cyose kirafise uburenganzira bwo kuraba yuko amahinguriro yacu atazohungabanywa nishigwa mu ngiro ry'aya masezerano ni article ifise amarine ya ashika atanu iyi rero iradukingira rwose nico gituma ntawose inya masezerano be naya ngo yugurure byose muri za nama rero zo gukurikirana gushyirwa mu ngiro aya masezerano zizoba iyi ngingo bazoyisunga kuko twese twarayemeranije
iryo tegeko rero rikaba riri mu rukurikirane rw'amasezerano ajanye no guteza imbere imigenderanire mu guhanahana ibidandazwa ku rugero rungana no gufashanya muri rusange amasezerano yatewe ko igikumu ikinshasa bw'inekerezo rya 49 na mukiza umwaka wa 2022 ino kuri ino nkuru duce dusozera ko ano makuru nshimire mwebwe mwese mwari ko muradukurikira ano makuru mwariko mwashikirizwa naje we Eddie Claude ninahazwe nshimire bagenzanje bamfashije kwegeranya amakuru kugeza aho muyumviye ndabasezere ndabifuriza amahoro ayiwanyu mwese naho ubutaha.